Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikoshikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mire ya Colorado leta z'Ijwi rya Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararikwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mugikorwa cyo kwitegurira amatora tekanijwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu, abanyapolitiki bamaze gushikirizwa n'imigambi munini bazogira uruhara muri ayo matora. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi turaganira na bamwe mu rwaruka ruhurikiye mu migambi itandukanye eka n'urutari mu migambi kugira ngo rutuyagire ibintu rwifuza ko abanyapolitiki bosha imbere mu guhigenera ibibanza bya politiki bitandukanye kuva ku kibanza cy'umukuru w'igihugu. Lionela ndayizeye akaba umwe mu rwaruka gu Burundi. Mwibe neza Lionela.
Ego ndaramukije cyane ngaho ku Ijwi rya Amerika, ndaramukije n'abarundi bakora twumviriza ba mu Burundi n'ababa mu mahanga, turaramukije cyane.
Ego turi kumwe kandi na Irakoze Arno na Huriki Mugambwe Ipona. Mwibe neza, mwaramutse neza Arno.
Mwaramutse neza, ndabaramukije. Ndaramukije n'abareka batwumviriza bose aho bahereye mwese, ndamugira amahoro.
Murakomeye ngaho?
Tumeze neza, turakomeye.
Yego, biri kugenda neza.
Yego, yego cyane.
Reka rero dutangure kuri wewe Lionel Ndayizeye, ubwa mbere na mbere mutubwire ibintu mwifuza ko abanyapolitiki bashira imbere, abanyapolitiki muri iki gihe batari bake bariko baratangaza eka hari imigambwe imaze gushikiriza abazo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Reka nongere nshimire kandi Ijwi rya Amerika idahengesha nyaguhereza ijambo urwaruka cyane cyane ngaho mu Burundi by'ukuri turashima. Hama novuga yuko abanyapolitiki mu Burundi by'ukuri barafise akazi gakomeye cyane, barafise akazi kenshi. Nubwo kenshi biyo bagiza ni momera nk'abakatolika ngo kwibagiza ibyo nategerezwa by'ukuri, urana yuko abanyapolitiki mu Burundi biyo bagiza ibyo bategerezwa. Bafite programme nini ya cyane kuko urabona uno munsi aho igihugu cyacu kigeze n'ahantu hataraho kuvuga ngo jewe narahegeje, n'ahantu by'ukuri bari bakwiye gukora by'ukuri. Tuvuga ati bagasanga bavuze ngo ubutigu burageze, hari hageze ubutigu bwari bugeze ku Barundi, aho Abarundi batuvuga ati kadutore indongozi by'ukuri, indongozi zidushikana ku iterambere rirama no ku mutekano no kunywana bikwiye apana bya nibyo gucishakisha hejuru. Ziko abanyapolitike rero ntibajemo, ntibaje mu mahiganwa nk'amatora yabaye za 60 nk'ayabaye za 2010 nk'ayabaye za 2015. Zikuri niba nihabe ukwerekana ubutandukane buboneka cyane aho abanyapolitike baje mu mahiganwa baje gutogwa bongere Abarundi batore bongere bitoze by'ukuri biboneka kugira igihugu cyacu gishobora gukogorora gitera imbere, kuko murabona ahantu turi no munsi kuko tutokuma amashi cyane yuko tura ibintu bimeze neza cyane. Ahubwo hari hageze rero kuvuga ati twikosore, turabe yukugina natwe tugira umushimuka w'iterambere n'ibihugu byo muri Afrika no munsi ukungene biri kubiratera imbere biteye n'ubwoba, natwe tukaja kuri urwo rugero n'ahandi yaho turi byo kuri. Urabona ko atari ahantu heza, ahubwo ni ibintu biteye isoni. Urabye ukungene Abarundi barabantu bijunja n'ijamba, igihugu cy'u Burundi gifite abantu b'abagabo n'ijunja n'ijambo, ariko urabona ko ukungene twasubira inyuma. Aya matora rero by'ukuri atubera umuco, atumurikire dushe gutera imbere mu buryo buboneka n'amakungu hamwe adutangarira.
Lionel, muravuze ikibazo gihamba cyane rwose cyo kunywanisha Abarundi cyane cyane rwaruka, icyo gikorwa cyitaweho gute? Murabona ko hariho ingufu zikomeye z'abanyapolitike mu rugo rwego?
Ego naravuze abanyapolitike leta imaze kujaho, naravuze yuko je nkunda kuvuga yuko leta ari ikintu giteye ubwoba, leta mvuga ko ari kintu cy'imashini giteye ubwoba kuko ibintu cyose cyo ariko kirakogwa leta itabisize mu ruhara byose nta kintu kimwe na jewe ndumujene ndingaha no kwiyumvira gushinga ihinguriro kanaka leta itanteye intege leta itanyeretseho nubaga leta itafasi iyo misoro ngo iyipunguze nta kintu kimwe noshikako ibintu byo kunwanisha abarundi ni leta itegeza kubigira nta wundi umuntu ifamiye naka ni leta itegeza kuvuga ati abanyagihugu gutandukanya abanyagihugu ni leta ibigira n'ukunwanisha abanyagihugu ni leta itegeza kubikora kuko leta ni ifite responsabilite ikomeye cyane kugira ishobore gushyira ibintu niyo irregula niyo itegeza gushyira ibintu ku murongo ibyo bintu leta itabisizemo uruhara umbaza bari za leta zazinitwage turabona babifate mu ntoki by'ukuri abanyagihugu banwane by'ukuri
mu kanya turakugaruka ko kugira ngo tubwire iyindi migambi abanyapolitiki bashyira imbere ko ikintu washimikeho mwashimiki ko cyane cyane no kunywanisha abarundi no gwaruka mushya ntahira koze ahano kuganya mwebwe imigambi abanyapolitiki bashira imbere cyane cyane mu gihe cyo kwiyamamaza n'ihihe kugira ngo ugwaruka ruze gwahabonera akarusho
murakoze cyane kuma Kristo shekirije ubwambere na mbere nubamesha yuko mu Burundi ugwaruka ariko rufise dunini rufise ari gwinshi cyane nisho gituma abanye politike mu migambi yose bafata migambi boshira imbere mu gihe cyo kwiyamamaza boshira imbere inyungu zoza ni rugwaruka ntizigwibagira kuko ibice 60% bigize rugwaruka ngaha mu Burundi ikiri naco rugwaruka rwo mu Burundi waravye ibintu igihugu cagiye kirabamwo inzane zaje ziraba harabayemo n'igihe bisha bifata n'igihe igihugu usanga gishyigikira ingaruka za politiki ziza ingaruka z'ubutunzi rero mu migambi bushira imbere cyane nka jewe cyo novuga ati bwa mbere bushira imigambi abanyapolitiki bose bakavuga ati uyu mugambi wo gusubiza hamwe abarundi bakawutsimbatata uravye nk'ingo zimwe dora amategeko amwamwe ahora afatwa nayo gushyigikira umugabo biba bisaba yuko hoje n'andi mategeko yudunganira nk'akarero urabona ko leta yagize umugambi wo gufata kugira ikigo gikinga amatati afatiye ku bintu by'ihonyabwoko n'iki ibyo tugiyeho haragiye uwo mugwi mugabo urabona yuko bikenewe yuko uwo muteza gukora ukaronka inguvu hariho n'ibindi ravye n'uyu mugwi ukora wo gusubiza hamwe abantu biciye umugwi witwa SNTB urabye ngende biriko biragenda birasaba yuko abanyagihugu babandanya babigisha ngira amategeko akora kugira internet here ikindi naco urabye inguvu leta igira mugira ubutungane bwigenge birakenewe kandi yuko habaho amategeko ahana cyane abacamanza bajya kubiri n'amategeko bagaca bagira ibintu by'ibiturire urabye ibintu by'imibano naho urabona yuko hakenewe cyane abanyapolitiki bashyira imbere cyane imigambi woshikiriza abanyagihugu na cyane cyane ugwaruka ijanye n'ico bita bijya bya protection sociale gutegekereza kadoza kuko urabye akazi kugira umuntu akaronko biragoye cyane leta n'igitanga akazi singa mu Burundi gusa niho ku isi yose ugasanga utanguye akazi utebye cyangwa ugasanga bikora utwabe ndiko mvuga nka bajya bashingwa manza bajya bavuka ugasanga bya sécurité sociale birabagora hari ikindi kijanye n'ibintu by'inyigisho z'inyigisho ziratangwa birakenewe uko abanyapolitiki mu matora boshira imbere imigambi ibyo nico bita ibya entrepreneuria aho gwaruka bugwigisha nyene goza rurisanura mu gutanga mu guha akazi no mu guha abandi aho bushikiriza imigambi ijanye n'ungene gwaruka goja hamwe mu mashira hamwe kugira bashobore gutegura imigambi ishobora guha amahera kubagurane kuri bashobora gutanga akazi
kubwanyu birakoze murabona ko hari abanyapolitiki bari kurashikiriza iyo migambi yose muri ko dushikiriza mwebwe
buri kureraba mu Burundi imigambi kenshi ibari nk'imwe gusa ugaruka twese dutumiriwe no gusaba ariko kuguma dusaba hajya y'umuvuga uvuga abantu bagiterereza bikaja mu ngiro hama tukaraba n'izo ntambagi zitumye ibintu bitaja mu ngiro cyo gituma nabo turabotora baraze imigambi hama barazi yuko kenshi hageze ibihe by'amatora ugaruka bashusanga barukoresha cyane ugasanga bararukoresha mu bya propagande mu bya mamitingi ugaruka nako guhabera amagabo rukavuga yatubatika ati nibyo byeze mu mugambwe ariko imigambi uzoza ushira imbere niya ukuvuga ko ugaruka natwe dufite uruhara runini kugira abanyapolitike mu byo bashikiriza haba harimo imigambi kare n'ibo bacha kugira bashe kuvyo bifuza
iyo mugambi eka ijambo mukoreshe muvuze ko urwaruka rukoreshwa cyane cyane mu byerekeye politike turakigaruka ko ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi wacu Elias mwiriwe neza
mwiriwe
muhiga Elias
simye kuvuka aho ndetse umutekano wanjye
egume uwo akazi nta kirundi ko ukatubwira
ndikumwe nayo
ego me duga kujambo mnafite kibazo mnafite cyumvira cyo kutubuga cyane cyane ikintu urwaruka bamaze kwemezwa ko ari bo bazosebuka imigambi yabo matora mu atekanije mu Burundi muri uyu mwaka eka nabataragenwa bwabo bazote babagafata ivyo bibanza ikintu bo shikiriza cyo teze imbere urwaruka cyo bari nkibihe ivyo n'ivyo turuka turavuga munsi mnafite kibazo mnafite cyumvira
bo ahanini
yego
kintu mbona nokuvuga ubuki yuraje ubaruka ahanini ko ayo amatora ne cyane niko bashyira imbere ugasanga niko bakoresha mu mapropagande no mu bikorwa byabo byose ariko iyo hageze nyuma ugasanga nta ruhara nta kibanza bariko barahugwaruka kiboneka mu bibanza biba byateguwe kandi mu bikorwa icyo nubona rero niwe mbona umuntu wese azoza ariko azoba yagiriwe ubuntu agatwara iyo banza gushyira imbere inyungu y'ugwaronka kuko nko muri kino gihe urabona muri kino gihe urabona ugwaruka ruraheza amashuri bagaca barungika mu ibarabara ugasanga nta kazi ntacyo ubushomeri nibwo bugize ugwaruka gusa ariko njye mbona nubwo ubuzi bugoye binyuzamo kubera abize babaye benshi ariko leta nayo igaca iraba
icyumviro mushikirije ni icyumviro na n'umushyantahe irakoze yari yashikirije reka tuhe ijambo
reka mbandanye gatoya
yego
hanyuma ikindi kirahamwe hanyuma ikashyiramo imitahe hamwe ugwaruka rugashobora kuyungunganya ikindi nacyo nje nosaba mbona umuntu wese azoza ari mushasha yagira umuntu agatoka yonagura igihugu cy'ubundi ibyo mbona igihugu cy'Uburundi cyamaze kugwa mu manga akakinagura neza na cyane cyane nk'ubutungane akabunagura kuko mu Burundi ubutungane bwarapfuye nta kintu na kimwe ubutungane buriko burakora agahindura neza mu butungane kuko igihugu kije mu gupfa gipfira mu butungane kuko ubutungane bujya nibwo bugize bugenda bugize igihugu hanyuma rero
amajambo abiri akomeye
akabunagura bukadoga bukajya ku murongo ibindi byose bikaza biza bishingiye ku butungane niho mbona ibintu byogenda neza ariko batibagiwe ikibanza cy'ugwaruka kuko ugwaruka niko tubona ariko rurahapfira kandi ariko bakoresha cyane
Elias ibyumviro mushikirije n'ibyumviro bihambaye cyane rwose eka inyungu gushyira imbere inyungu z'ugwaruka eka kureka gukoresha urwaruka cyane cyane mu byerekeye amatora mukaba muvuze kandi ikibazo gihambaye cyane rwose cy'utungane
kandi ariko hagera kugabangana ibitegetsi ntibagwibuke na gatoya
urakoze Elias Leclerc tuje ku kuri Lionel agicavuze kuri ibyo bibazo nkora mutima bitatu mushikirije eka ugwaruka rukoreshwa amatora eka ugwa inyungu z'ugwaruka zidashikwa imbere eka hamwe n'ico kibazo c'ubutungane muvuga ko butifashe neza mu Burundi uga ku ijambo Lionel Daisy
ego murakoze cyane reka nongere mpoze n'uwo mu cuti wacu Elia adashura kuvuga hahagaje nico nikibazo cyane kuna uno munsi aho tugeze mu Burundi ushaka kumva ato utovuga izina giwawe urumva ko ari ibintu biteye isoni hama nagira ntari intege cyane ugwaruka nongere ndarukebura kuko aha mu Burundi mu bihe byagiye birahera mbere n'ubu turimwo murabona yuko abanyepolitike murabona ko ari generation zimwe yaba bavuye ku butegetsi yaba babushikiriye ni generation zimwe izo generasiyo rero zifite sisiteme yo gukoresha ugwaruka kandi mwarabibonye kandi n'ubu baracyarukoresha ugwaruka rero ikintu ugwaruka gwobona hajya umuntu atiye valiwa aba ari nk'umupfu kuko umupfu hajyamye ntiyihindukiza ngo yikorakore yumva hababaye rero ugwaruka by'ukuri birumere nk'abapfu raba ugwaruka gwiye valiwe mu myaka yagiye irahera abagiye baratwara ugwaruka gwarakoresha igiko nyene bamwe bari twabasangeshe bari twabiti n'ibiti byose mugabo murabona uko nyine rwagiye rurahera murabona nabaje mu ma raporo muza makungu nibindi nibindi murumba yuko haro hibiri byinzaruka ugwaruka ugwaruka rero gwevaliwe umugambo wo buturuka mu wose wo buturuka mu mugambo twara uno munsi wo buturuka mu mugambo SNBFDD cyukuri wevaliwe ubwati eske ahantu ndiko ndaja haragendeka eske umugambo undimwe undonderera amahoro aho ngomba gushika jewe ingomba kuwashika mu mushinga mateka cyanke ministre cyanke umutegetsi kanaka ugaruka byukuri gwevaliwe cyane amaherere muri kahise ugaruka gwagerwa cye mu byukuri byukuri aya matura y'ibihumbi 2020 byukuri habeho no vuga itandukanye ku buryo wandika no mu bitabo bavuga ati ngaye aho amatora ugaruka gwagiye gutogwa kurongera gwitojwe gwa participate kugira rutogwe rongera ruritoza mugabo niyo twagiye kubona ama violence ugaruka gwibize ruko
muri iyo nyifato
amatora agera kugwa yose ugaruka byukuri gwagume ruja muri violence kandi arabanyepolitike
Lionel muri iyo nyifato ugaruka hari uruhara abanyapolitike ba bafitemo
none niba ndi babakoresha nibo bakoresha uramaze kumva ugaruka rufite umugambo uramaze kumva ugwaruka rufite amafaranga uno munsi ugwaruka amafaranga bahendeshwa amafaranga bahabwa nabo banyepolitiki babakeneye ibiti bakahendesha ugwaruka ugwaruka kukura turakenye ugwaruka nibwo bwinshi turakenye turaheza za kaminuza tukaja mu ibarabara bakatubesha yuko tuzoba bashinga amateka yuko tuzoba abaguvernere mugabize bintu tubishikeko hama tukagenda kugira ama violence y'ukuri ugwaruka rugiye biteru byamekare rufate izomezire dosirike dukuri kugira ugwaruka muri amatora n'ukuri ruzo kwigenze neza mu migambwe itandukanye by'ukuri kuko nta mugambwe n'umutagira ugwaruka hama abanyapolitike by'ukuri nabo bikwita gashi babone yuko ugwaruka tuba dukwiye gukingirwa kuko nibwo two abantu dufise ingufu nituta abantu tuba dukwiye gukingirwa tukongera tukaronderwa n'ubwo buzinyene mugabo nituba dufise ingufu zo kugira tubomore by'ukuri badukingire by'ukuri kuko mu bindi bihugu biteye imbere ugwaruka rubakingirwa cyane pahaporo y'abantu babasaga bagera mu zabukuru
Arnold
bacubwenge barabe kumere dushaka kubaka igihugu mugabo ridushobe kugisambura
Arnold kuri izo ziyumviro byashikirijwe na Elias avuga ko urwaruka rukwiye kudakoreshwa mu bya politique ahubwo abanyapolitiki bakwiye gushyira imbere inyungu z'urwaruka akaba yavuze kandi ikibazo cy'ubutungane utifashe neza mu Burundi muri iki gihe mwebwe aho mubivuga ko ibyo bibazo byose byo byashikirije
kuri aya majambo yashikirije ingana na Elias yerekeye kurwaruka rutakoreshwa muri politique nibaza ko twese ugwaruka twoza turafatira akazi kugwaruka gukora ibintu byiza uravye ugwaruka hari ofiso itigende n'ibindi uravye abarondeye ntaye kwikukira n'ugwaruka uravye ibihugu bimwe bimwe birakoga n'abantu bari mu gwaruka rero no hagarara ko cyane nuko ugwaruka natwe turata amakosa cyane ku bandi ugwaruka hari myifatire yose kuturanga myifatire y'ubuntu iyo turi ko turata ikosa ku bundi ni kuraba natwe ko ataruhara rufite ugaruka cyoteza kwibaze kuvuga tuti jewe nka jewe ngiye muri politike ndayigiyemo kubera iki ngo ngiye muri politike kugira nubake igihugu ngo ngiye muri politike kugira ndonera amarongo ibyo bituma ugaruka natwe dufise icyo tegeza kugira nyifata runtu nituje turumvita nibo wese adaturesha wese azaturesha no kuraba ati uyu muntu aje ari umunyapolitike andone rondere igihugu cyanje inete igihugu cyanje iki nacyo cya kabiri kutoteza kama yuko imbere ya byo teza gukunda igihugu cacu igihugu cacu teza bikunda cane kuburyo naho caba kiri mu ngorane twoguma tucimvira ko gose kwamba tuvuga tuti hari bitagenda neza nizo nizita mugabo bitagenda neza ntigwaruka twoteje gukora iki ugwaruka rero turasabwa natwe kugira ico dutereye mu gihugu bivanye n'ifato koba dubwira tubize inyifato nziza ikuzogenda imbere tubize inyifato nziza nabo bose babashaka kudusambura avuga ati eh uje naho noja kumuraba ibintu byo yokora kuko urya ameze gutya ikinaga cyo yavuze ikibazo cy'ubutungane burya ibintu by'ubutungane byose hamari ibibazo rero cyo dubuga kuraba iyo twavuye niyo turi ko turaja nivyo hari bitagenda neza nino kugira ibyo bigende ntibigende neza bakuru biva muri natwe abantu bagwaruka bavuga ati ndaronsa akazi ngaca ndabwisho rya mugenzi wanje ati ujya turangana yaronsa akazi kare afite nibi ugasanga ngiye kujya muri biturire ngiye kugira iki ntabwo nkuruka natwe ije bitageneza twoheza kubivuga tukabisa n'abanye politike bashaka n'abara mahinduka ari iki kwama tubwati hari bitagenda n'ibyo mugabo
tutangira inyisho ibyo n'ibyo reka tubibutse cyo twese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ejwi d'America turi kumwe na Janvier mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muraho Janvier
turaho turakomeye dushima imana
na kandi kazina kawe ninde
ndori cyimpa
munafite ikibazo munafite cyimubiro twatumye bamwe mu rwaruka kugira ngo batubwire ibintu bifuza abanyapolitike bo rangura imigambi borangura cyane cyane muri iki gihe buca batangura kwiyamamaza mu meze ari imbere duga kugira ngo ikibazo cyimubiro
cyimubiro cyanje ubwa mbere ndabashimiye ukuntu mpaye akanya hanyuma icyumviro nuko ugwaruka muri make rwamara kumirwa mu mpande zose hanyuma umwavuze ko mu Burundi bagiye kwitegura amatora nibyo amatora agiye kuba kandi ugwaruka nirwo rukunda kugira ingorane nyinshi cyane ivana ibibazo bitandukanye ha bibanye yo habaye ibintu urabona byakajagari kenshi na kenshi bifata ugwaruka ari nacyo gituma nanjye nkugwaruka icyumviro numva abanyepolitike ntibakwiye kudakoresha ugwaruka mu bibazo ibi na biriya byosuma kuko iyo abanyepolitike bashyize ku nyungu zabo ugwaruka wakumirwa kandi ariko ruba rwakoreshejwe icyo dusaba rero tugasaba abanyepolitike bagiye kwitegura amatora urwaruka rukwiye guhabwa ikibanza bwa mbere na mbere kikwiyindi nacyo dusaba mu bijyanye n'urwaruka urwaruka mu gihugu cy'u Burundi igituma mvuga ko bidafite ikibanza gihagije iyo umuntu arangije amashuri yiwe akamara kurangiza amashuri hari igihe usanga amaze imyaka irenga 8 imyaka irenga 10 atararonka icyo navuga nk'akazi rero mu gihe ashyitse mu kibanza runaka akizigirwa agatorwa ntibambandi nk'uko mugenzanje Elias nimba atari miliyoneri yayivuze ugasanga bariko bagira iturire
icyo n'ikibazo gihambaye cyane rwose reka duhe abashinga ntayo turi kumwe mu kanya bagira icyo wavuze kuri icyo kibanza kidakwiye urwaruka rwo mu Burundi rutaronka ariko imbere yaho reka duhe ijambo Vincent nawe nyine arindiye ku murongo Vincent muraho
ubwa mbere nagira ngo ndabahe mwiriwe
kumwe kandi na Arnaud irakoze nawe nyine akarugwaruka duga ku jambo kibazo kindi
yego mwafata hari madewe ahanini sinagomba ahanini kugira nk'ikibazo nagomba kugira nterano mvuge pile poro yiyisije mwazanye uno munsi
yego
yego jewe ndiko ndaraba rero mwabagira ati ugwaruka icyo gwo kwitega ku masora agiye kuza mu mwaka
icyo gwo kwitega kwitega cyane cyane ku banyapolitike migambi aya banyapolitike boshira imbere ni iyihe
yego murakoze kubwanje imigambi abanyapolitike bari bakwiye kugira imigambi cyane idashimikiye nko gukora uko abandi bakoze ngo barabe ko nabo bogira amatungo ibyo shaka abanyapolitike cyane cyane bafise impuhwe zarabona ubushomeri buri kugwaruka kandi cyane cyane budakora ko cyane mbona uno munsi twabye amasora amaze kuba amaze kuba amasora agiye kuva nshya byenga amasora atatu abanyepolitike bagiye baboneka baratera imigambi myiza bakabyangisha ariko mugabo bashyitse ku butegetsi usanga ahanini ikintu cyane cyane bitwararika imingo n'amahiganwa yo kuraba uko abandi bagenzi babo bakoze araba abiteje imbere cyane cyane abandi bakaza bagira ukoonye ariko cyane cyane najya kintera akamo ugwaruka cyane cyane nimenye ko ibintu ari byo ariko fatigise mu ntoki ariko mugabo yashagaye ko nungo twoca kenya utuma dukure ugasanga ugwaruka uno munsi mu kubera amatora kuraba abafite iyo migambi myiza kandi menge bahavayisha no mu ngiro bashobora kuraba cyane cyane icyo bikora kuri uno munsi yumvire nk'ugwaruka aba yahejeje n'amashuri ibyo mfate no kuba yahejeje amashuri yisumbuye akaba mu kudagutora ikintu cya mbere yisunga ajya kuraba icyo umuntu amuhaye ari gihumbi ya muhaye ari cuka ya kunuse muhaye ngo dosiyone rero ukoneko ndabivuga nti uruhare runini nyagwa dufise ugwaruka ariko mugabo bari inyuma ayo mahirwe bari bafise bakaja gutora bishinze ibintu bitagira ifatiro niyo byo ntumeye cyane cyane ugwaruka niurabe abanyepolitike izuba zotubwira turabe abadufitiye kazoza abero dutora apana kuraba ngo icyo baduhaye niho
murakoze Vincent na Janvier bashikirije ibibazo bimeze nka bimwe abo bavuga ko urwaruka rudafite ikibanza gikwiye Vincent we wakavuze ko urwaruka rutazi neza inguvu rufise ko kenshi na kenshi usanga ruja kuraba ibintu abantu abanyapolitiki baruha kandi rwari rufise ubushobozi bwo gutuma abanyapolitiki bahindura reka bagashyira inyungu z'ugwaruka imbere Lionel vyumvira vyashigana nayo babiri Vincent na Janvier mu bivuga kwiki
ego by'ukuri hari ubu bavuze ati ngo nitwota umwikumu ku banyapolitike mugabo harya iyo umwana agwaye hama ntavuzwe batumwikumu kuri ku mubyeyi yamubyaye ugwaruka aha mu Burundi nako natanga karore ku bindi bihugu maze kubona ibindi bihugu biratanga ijambo kugwaruka ati mugomba tugire gute mu ipfuzi rukegera ugwaruka mugabo muri kino gihugu tubayemo igihugu cyacu Burundi by'ukuri kisanga begera ugwaruka rumwe rumwe ubwo mwegereye ku butegetsi ugwaruka bemera ugwegereye ubutegetsi ugasanganira umwe urukundwakazwa ugasanga nibwo rubagijwe ijambo ugasanga nibwo rugombe gushika hejuru rero usanga hariho urundi ugwaruka kuko abari mu ugwaruka ngwegereye ubutegetsi ntibateye ipakaporo y'abandi boba batari muri ubwo butegetsi kuko ugwaruka ngaha dufite efekitife niniya cyane rero by'ukuri ugwaruka navuze yuko ruhendwa isanga sishwari umureyi rurahendwa kuko rwakenye harya rero umuntu akenya yahejeje kaminuza agakena akabona ntafise n'uburyo buvira yiyunguruze bisi tuvuge ngaha n'amafaranga amajana ane uvuye mu gisagara ujya mu yindi karitsiye ukabona n'amafaranga urayabuze ukumva umuntu akubwiye ati ngirira ibi atari rwagwaruka ruzi gukoresha konsiyanse yabo ngo ati ese ibintu ariko arambwira birabereye cyangwa ntibibereye by'ukuri ugwaruka rukaraba ati ese ibintu ariko arambwira birabereye cyangwa ntibibereye ni bwa buntu wa muntu yavuga rero ugusanga bwa buntu kubera yanzara kubera bwa bukene bwa buntu bukatuvako rero nagomba gutumira urwaruka yanzara yaba bwa bukene bwaba gumana ubuntu buzogufasha kuko iyo bijya hose kuko kuva kera urwaruka rwamye rukoreshwa n'ubu nyine ruko rwakoreshwa mugabo rwari rukwiye kwerekana kuko nta munyepolitiki akunda urwaruka nta nabaho n'abariko baratwara uno munsi ntibashake birabire ko babandi bahora bakunda nyine babita bijya mbonera kure aho iyo biri hose yegereye ubutegetsi naraba aho iyo bayicaye hose aho iyo bariko arumviriza ikiganiro cyangwa aho iyo bayicaye hose yiyumvira ati by'ukuri iyo bimaze gushika ku arabona yuko atakimwe arashika ko by'ukuri kuko ntibashobora kubakwiza bose ubwo butegetsi mugabo hageze ibyuma violence barabahamagara bakababwira babatunga urutoki bajya by'ukuri abanyepolitike nibareke gukokeza abanyepolitike nta n'abandi abantu nibo bari gukora bakokeza ugwaruka ugasanga rumwe rubakoze ikosa ugasanga bafashe wa undi yakorewe ikosa abandi nabo barabaretse ndetse n'ibintu abanyepolitike bakuye kuregera gushyira mu ntoki bagafata kumwe n'abashobora ugwaruka bakabisha ku murongo umwe
hano irakoze namwe mu gice muvuze ko byashikirijwe na Janvier na Vincent cyane cyane kugira ngo urwaruka rudahabwa ikibanza gikwiye eka urwaruka rutazi ingufu zarwo rwishinga guca uja mu byoroshye byo gufata ibintu abanyapolitiki baruhendereje duga ku ijambo eka n'icyo uvuze ku cyimvira cyashikirijwe na Lionel kivuga ko mu rwaruka kwita urwaruka mu Burundi ari ibintu byo kuvangura
turakoze cyane kunyongera kanya ugambere amiraga amavuye yuko abonye politiki usanga bari hejuru baciye mu rwaruka hamimiriza no kugaruka yuko kugira gisho bushoboye guhindura utereza kuja no mu migambwe hamarugiye mu migambwe kugira ushobore gushika hejuru ushobore kugira ubwizigirwa birava n'imyifato yamwe nari nabutari hajya ibintu bivuga ati ibihe bigira abanyapolitike babanza barabaye ugwaruka bagiye muri politiki ari ugwaruka baja mu migambwe nuko ugwaruka natwe twagerageje tukinjira muri ayo migambwe tukinjira muri ayo mashirahamwe kugira na tivyimbyo byacu bize biraseruka hari tivyimbyo cyawe kidaseruka utaje habona ngo uvuge uniganwe ijambo kandi ugasanga n'umugambi wagomba ushikirize nta ushoboye gushikiriza cyo bigaruka kunyifatanywa navuga by'ubuntu kandi ukamenya yuko ya kwita ukoresha bishitse ukawagiye muri uwo mugambwe urabi neza kuzanira hari abanya politike bakifata nk'abavyeyi akavuga ati uyu ko atari umwana wanje reka ndamutume iki kintu kibi akafasha ibintu bibi ni hamwe navuga yuko natwe duteze kuraba uwo wese adatugana ko ibyo agomba tubarire byo bari byubaka igihugu n'ibitwubaka cyane cyane hamugaruka kudakufatira ku bukene kuba umukene cyangwa kutagira uburyo sica igikuru nuko mwaruka ati nishobora kuva muri ubwo bukene intumbero nziza nufata niya tukiga guhanuza tugahanuza abantu tugafata no ku burero bw'abantu bwagugaruka rwagerwaje mu mashyirahamwe uraje hamwe urubuka urabye gine barondeye kwikukira abantu barondera bakaye imigambwe wasanga abantu bugaruka baje hamwe baravye ayandi ma experience yo mu bindi bihugu natugaruka rero twerekana gufatira ku bwo bukene bwacu dutwara ubuntu tukaza turaba akaroro keza tugakura tukaza turaraba uwo twigira ko tukaza turaraba aho hose tushobora gushikiriza icyumviro tukahinjira kuko tugumye twikimuranaho ntivyo bari vyiza bavuze kandi ikeke ikibanza cyo gwaruka ikibanza umuntu aracironera hajya kugira umuntu aje muri politiki bafise yo ndamugabo kugira ishike kure nuko w'intemero irama ishobora utanga ibyumviro ushobora gushikana igihugu kure kuko ugiye muri politiki ushitegetse hamwe ubutegetsi ushobora gutwarira abandi natwe rero turafite guhara ko hariho nk'ugwaruka rushika imbere ugasanga rwibagiye iyo gwavuye gukora ukora ibyo abandi bakoze aho guteje kubera abandi imboneza ntavuze n'ibyo gukumirwa gukumirwa niyo mugabo iyo tugize urunani nkatumye ugwaruka rwose ko rwoza aho duze turagira inani inani kubwira dutange ibyiyumviro byiza bifasha n'igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na defense muri aho idefonse muri hehe akazina kawe ninde akandi akazina kawe ninde akikirundi ndirandekura duga ku ijambo ikibazo cy'imbere turi kumwe twatumye bamwe mu rwaruka kugira ngo batubwire ibintu biteze ku banyapolitike muri iki gihe himije amatora mu Burundi barakumva duga ku ijambo
ego hanyuma ikintu abandi politike tubare kinomeye tuba dukwiye igihugu cyitereka tubisa neza ego tuba dukwiye abanyepolitike batuza neza mu iterambere barundi twese barundi twakeneye
urashaka kwegera telefone yawe gari defense uri kuvuga nabi egera telefone ego
nareko ndavuga hello
duga ku ijambo tukumva defense ndabona telefone ya defense isa ni ya ika umurongo wiwe usa n'uwacitse reka tugaruke ku mushyiranahe Lionel Ndayizeye hari ikibazo cyavuzwe n'umwe mu banywanyi radiyo ijwi ry'Amerika nibaza ko ari Janvier cyangwa Daniela bavuze ko ubutungane bwifashe nabi mu Burundi icyo kibazo mwebwe mukivuga ko iki hoko guki kugira ngo abarundi bose babone ko ubutungane bukora atawandya wangura
ego byukuri sukubesha gutungana mu Burundi ntubuvuga ko bwera deko bukora neza kubera murabona yuko uvugira neza avuga yuko bukora neza hama mu bisanzwe uwabutizeho avuga yuko bukora neza mugo mu bisanzwe urageje kuraba ubutungane ukungene gukora mu Burundi nta bwigenge bw'ubutungane buhari ibyo byose nicyo tuma nguma mvuga ngo ngaruka hari abantu nguma bibagira ikintu kitwa leta nguma ngaruka kuri leta navuze yuko leta ariyo iregira niyo iregira ibintu byose by'ikoboho mu gihugu ukungene mu gihugu kigoramye leta niyo iba yakigoramitse ikintu kigororotse leta niyo iba yakigoroye umunyagihugu mutoya mu mutara azohaguruka rero ubutungane mu Burundi by'ukuri urabona yuko bwitunganijwe nabi ubutungane mu Burundi urabona yuko hariho bamwe burahengama cyane hariho imanza zidacibwa imanza mu gucibwa naho ugasanga umuntu yahanywe afunzwe imyaka 3
ukazomba ngo yambitse zera yaho hose ni yasizi ubushikiranganje babu hariho ababijejwe baba bari ngaho abanyagihugu bari hamakoro ugasanga barahembwa ugasanga nta suzi ihari ibyo byose nyuma mvuga kuri leta n'ukuri ubutungane mu Burundi uko uno munsi bwo barukubura akora by'ukuri bwikwita gashi kuri amatora agiye kuba adotangura mu kwezi kwa gatanu hasigaye amezi ane kugira amatora atangure by'ukuri nicyo bituma nguma mbwira abanyagihugu bose by'ukuri batore indongozi batore icyo bakiyo gikubwa ati uyu muntu by'ukuri apana byo kuvuga ngo ntacyo hazimara uwi wacu kuko abanyepolitiki nibo bacanisha mu abanyagihugu ngo ntacyo ko ari uwi wacu ngo shaka ibintu ngo bipfe ukazimara uwi wacu by'ukuri uramva yuko tuba tukiri inyuma nibatore umuntu abishoboye hama uyo ndongozi nayitowe ishirehe abantu babishoboye apana gushyiraho umuntu ngo kubera gusa ngo yambaye umupira w'umugambwe gucafite ko cyangwa kwanditse ko ngo yirukanga myorara ngo niwashoboye ngo umuntu afite competence yo kugira yubaka igihugu apana gushyiraho umuntu ngo kubera ngo mwagendanye arashobora kuba mwaragendanye mugabo atabishoboye
icyo kibazo
mu Burundi incabwenge ni nyinshi cyane dushoboye gukora akazi ni mu gihereza akazi gikore ikorera igihugu nazo bishobora gutera imbere cyo ku muvuduko w'iterambere n'ibindi bintu bihugu bikorera jako umuvuduko w'iterambere
icyo kibazo cyo gutungana n'itura kigakwa ko ariko reka tubanze duhirambo Steve muraho Steve muratwumva
namaho
muri hehe ga Steve muri hehe
ibujumbura
akandi kazina kawe kirundi ninde
neto nibaruta Steve
nibaruta nduga ku jambo kibazo cy'imviro turiko tuvugana n'urwa nabamwe mu rwaruka ku Burundi tukaba turiko tuvuga ku ruhara rw'urwaruka mu bihe matora tukaba turiko tuvuga cyane ibigambi rwaruka gusaba abanyapolitike kurangura kugira rushore kwiteza imbere nago nyine nduga ku jambo
ego turaje ukuri kuri mu Burundi tubona ikintu cihutigwa abifuza kwitoza bujimbere kuba kugwanya ubushomeri kuko turabona ko kugwaruka ari go rushikirwa n'ingaruka mbi z'ubushomeri kuko nibo benshi barenga 96% bakongera bakagwanya ubukene mu kugwanya ubushomeri rero hace haza no guteza imbere ibijyanye n'indero no guteza imbere ibijyanye n'amahinguriro kuko indero ifoke abava mu mashure bahaza igihugu kibakeneye baza igihugu gifise aho kibashira mu mashyirahamwe mu mahinguriro aho abo bantu baza bashikira bajya gukora muri icyo gihe iyo indero itameze neza usanga icyo abo abasohoka mu mashuri baba badakenewe mu mahinguriro ugaca usanga abantu barahejeje babuze icyo bakora kimwe na cy'umuntu yubitega ko gushyira imbere agateka kazi na muntu mu bitandukanye by'ibyumviro by'abantu bakaguma bubahirije gatika kazi na muntu umwe wese akaba afise liberté d'expression mu rurimi rw'igifaransa mu kuri mu bivuga yuko ari ubwigenge bwo gushyikiriza icyiyumviro uko abibona nimba njyewe uko ndabibona atariko uwundi abibona ntibibe intango y'indyane ntibibe intango yo gucanamwe yo kubwirana nabi yo gukoresha amajambo adahumuriza ababaza ku mutima ababaza mu kibano kuko ikibano cyiza niyo nkingi y'iterambere ya mbere
yego murakoze Steve kubazo bihambaye mu gushikirije mu shanahe irakoze hano Steve ati ikintu cy'ambere abanyapolitike bushira imbere ko bakugwanya ubushomeri kugwanya ukeneka gushira imbere agateka kazi na muntu eka no kuraba ukuntu ikibazo cy'umwidegemvyo cyoshirwa imbere akaba umwidegemvyo mu gushikiriza ibyumviro ibibazo n'ibyumviro bya Steve mu bivuga kuri
Steve kubyo arashikirije bwa mbere kubyerekeye ivyo yuko umunyagihugu wese yova mu bukene nivyo abanyapolitike mu migambi boshira imbere ukungene umunyagihugu wese umwene gihugu wese yoshika kwiterambere rihereye hasi ivyo nimwe byo navuga mu migambi boshira imbere imigambi yoza ifasha umunyagihugu wari we wese ari uwurima ari umworozi bakamuteganyiriza kazoza kuko hajya iyo umuntu atamerewe neza nubwo atamerewe atarimo icyo afungura ataronka haba biramutuma muri we yumva ameze nabi biratuma n'uza wese yoza ashaka kumukoresha ibitameze neza iyo ushobora kugwa ko abantu batashobora kwihangana kandi kino cy'agateka kazi na muntu icyo ni ikibazo cy'amakibazwa mu bihugu byose agateka kazi na muntu ivana n'ibyo ubufatiye ko hari byo mwana yavuze byo gutungane haje ubwo ico shikirije hari byo byo twita ama uburenganzira mu ufitiye bujanye n'imibano ama gasuga ama diverse socio economic rero kibazo mu Burundi ikunda kuza ni byerekeye byo no kwita redwa civile politique muvuga ajya iradira gwe umuntu atari bijanye mu bana izo nazo urumva nimwe navuga biravanaho abanyagi gutuba tugeze mukumva ko ubundi yoshora gushikiza ico tashaka ndo kinyene no mwihanganira ibi navyo birava no kunyifato mu miryango aho tuba tubaye mu kibana aho tuba dukorera gukazi namwe navuga bavuga gubutane ntibigenga tworaba kandi yuko natwe muri kamere yacu kamere y'abarundi ico kintu gitageza neza bishoboka ko cyo kivuga nk'uburaraba nko mu bucamanza bwa ngo bacamanza barahengama ukavuga ati none wajakashikiza ko uyu mucamanza yononye nuwa ugacuraba ati nuwa uri kora ngo hari ibiturire ugacuraba wagitanze nuwa cakiriye ninde wohana amateka cyafata bose hari kandi ibintu bituma ingorane ziba kutamenya amategeko urabona amategeko yu kimenshi mu Burundi yanditse mu gifaransa asanga umunyagihugu ntazi itekuri mugenga ugasanga giye kunguruza nk'imanza yarenganye ugasanga yabuze n'uburyo kurondera uwo mufasha rero abanyapolitike muri imigambi yo mu matora bozana nyene nk'uko bari bayivuze imigambi yo gutuma umunyagihugu ahindura imyifato bijyanye n'uburenganzira abafise mu kumuteza imbere muri byose
Lionel tukarate kuri wewe kuri icyo kibazo Steve avuze cyagate akazi na muntu eka ubukene ushomeri hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose mu rwaruka aho twama twumvise abakuru y'indyane ziri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi n'urwaruka rw'umugambwe CNL akamu muha mutera urwaruka nk'urwo nakahe Lionel
murakoze cyane akamunotera urwaruka by'ukuri nuko zabararaba barakwitira abantu barakinsirdibye abanyepolitike babenspira by'ukuri ubuntu babenspira ukuri ibyiza kuko inspiration ziratandukanye hari abantu usanga mu buzima bwabo benspira ugucanisha mw'abanyagihugu inzangano n'ibindi kandi abo barahari mu gihugu cyacu Burundi kandi ni benshi ku mpande zose yaba abatwara bari ku butegetsi n'ababushaka abo ni ubwangano ya opposition hariho by'ukuri abantu bumvise ukungene bavuga bumva yuko atari mikabo ari ugucanisha n'abanyagihugu rero by'ukuri hama leta nayo kubona arafa pasteri uko ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu bavuga ati ubu rero abaguverineri tujya turakorana ku kwezi gutashe kugira twevaliwe turabe ukungene imigambwe iri kuyakorana mugabo ukabona ko ibyo bintu byose nta resulta positive bafite kubona nta resulta positive bafite kubona umushikiranganji ashobora kuvuga ati tujya turevaliwa kandi ukabona yuko by'ukuri uko kwaba ku makuru ubakora avuga ukabona yuko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi twara akavuga ati uwo muguverineri tujya tumukura tujya tugirana ubwo kumva yuko bamanyaguranye batemanye ukumva nta resulta resulta bagomba bafite negative ni ukuvuga yuko nta baguverineri ntibari kompeta kugira bashobore by'ukuri guhuza no kunywanisha abarundi abanyagihugu ntabyo waba bashoboye kuko ibintu bimaze kuba amezi abiri amezi atatu mukabona muguma muronka resulta iri negative by'ukuri urabona yuko atabantu bo basize ku twizi rero ni ukuvuga yuko kujya kuntu baba babivuze yuko ati umuntu tukuri ntara yiwe izoba ndanse muri ibintu by'amaviolence ariko bikaguma bibandanya uwo muntu akaguma atwara urumva yuko imvugo icyo bibaye ingiro by'ukuri aho bategetse ntabwo dushaka uno munsi ku matora tugiye kwimiriza mu 2020 by'ukuri abapolitike by'ukuri imvugo ijyana n'ingwiro byo kugira bashobore igihugu gicoye gukogorora gitera imbere birashoboka uburundi bufite amakonsitansi yaritse kugira dushobore gutera imbere mugabo birateye isoni n'ahantu two tuba turi inyuma nk'ibirenge ahantu turi no munsi n'ibintu biteye isoni cyane ibihugu biri inyuma biri kubiratera imbere twebwe mugabo kuko turasubira inyuma rero n'ibikubita gashi kera umunyeshuri aba mugenzi we amurenze akanywa amata meza yarakubita urutoki mugabo ubu ibihugu turi mu karere kamwe biri kubiratera imbere twebwe umenya ntacyo bidutwaye
irakoze namwe mugira icyo muvuze kuri imvuro bya Steve ubushomeri eka n'ubukene mu rwaruka eka agataka akazi na muntu cyane ubwo ruhagarara rwama ruri hagati y'urwaruka rwo mugambwe uri kubutegetsi n'umugambwe CNL duga ku ijambo
cyashikirijwe n'uwo mushinga naheze kuvuga ubwa mbere na mbere twoteza kumenya yuko twese dutumiriwe n'ugwaruka rurimwo cyane cyane.
Ndumva telefone ya irakoze itameze neza, irakoze matwumva
ubu ndabwego ndabumva
tugakubandanya.
Niko navuga yuko twese dutumiwe guhindura inyifato tugahindura ingendo y'imvira uravye ngene kera bari babayeho n'ubu kuva mu bukene bisaba ko umwe wese agice aterereye mugabo na leta ifashije. Nivuga ko twahindutse tukiga nk'ugwaruka nk'akarero kuja mu mashirahamwe turagenderanira kubyo dushobore kungurana ibyiyumviro. Habuze kandi ico nogera ko cyane inyifato yo mugwaruka baba badasangiye imigambwe. Jewe birantangaza cyane uravye abantu baba batwara imigambwe hejuru ugasanga barumvikana baramananira imanza barasangira ugasanga hasi twe ugwaruka batinara twihanganiranira. Bimwe navuga tugenda mu migambwe tutari cyo twagiye kurondera tugenda kugwanira abantu aho twogwanira ibyiyumviro byoteza imbere ugwaruka byoteza imbere igihugu. Ije babaje cyane ariko ico je nka je nosaba nuko abo bantu bataba bazikwirengera batabona yuko uyu cyangwa uyu ushobora kugira ico ashikirije kidasa n'iciwe ubwa mbere na mbere no guhimiriza inyigisho zo guhanura zo gukundisha igihugu abantu bakamya yuko igihugu tereza ko kibamwo dusangiye ibyiyumviro gusa hari utiyumvira ukundi. Ibyo ni bimwe twaca dusaba akagwiza inyigisho zo gukundisha igihugu abantu ubwa kabiri tukamenya yuko tuteza kubona mudasa twese ayo matora tubako bajamwo n'amatora asumwe ubuzonga sha busubira bukabandanya nico gituma two kwirengera tukamenya yuko amatora ari ziganwa heganwa rijemwo bose mustashikije ibyiyumviro kandi naho yoba heza yuko dutuzwa kubana kuko n'abana bavuga rumwe na karabaravuga yuko amabara menshi ariyo agira ibintu byiza. Habuze ikibazo cy'ubutungane n'ikibazo gikomeye cyane tutongera mwogira higanira kijyanye n'ivyo ariko ubutungane benshi barakunda kubivuga ariko navuze nukuraba neza ingorane aho ziva eske ziva ku bacamanza ese kuba cyangwa bakomateka bameze nabi atuma abantu bagira ibyo bashaka cyangwa urabona no kwitwega tutavuga ibitagenda neza mu kuvuga abanyicamanza bakabikuza tuvuga
ikibazo cy'ubutungane n'ikibazo gihambaye cyane rwose. Nibaza ko tuzokirondera umunsi tukakivuga twatuyemo n'abantu nyine bajejwe ubutungane eka n'abafise ibyo bashikiriza ariko imbere yaho nagomba na Lionel agire icyavuze cyane cyane ku ndyane ku kibazo cy'indyane ziri no mu migambwe twavuze indyane ziri hagati y'ugwaruka migambwe ika indyane ziri mu migambwe hagati ya usanga Lionel hari umugambwe kanaka hakaba na nyakuri wawo ugasanga hari indyane nk'u ingaruka mubona ibyo bintu bizogira ku matora ni ihe migambwe itari mike irimo indyane hagati yayo ingaruka ibyo bishobora kugira ku matora ni iyihe Lionel?
Ego murakoze cyane hariho ikintu byose twagomba gushika kuri bica nk'ibiriya kugira dushobore gushikira ku iterambere rirama hari ikintu navuga kigagira cyane stabilite politiki. Iyo stabilite politiki nawe umuntu ayitanga uwo muntu ategereza gukora ashimitse kugira iyo stabilite politiki niho ni leta. Leta rero niyamara gufata iya mbere ikumva yuko hari ikintu cyiswe nyakuri icyo kintu leta ikacemeza igashyiraho umukono ati ikintu ndacemeze ko cyitwa nyakuri bakacemera hakumva hari imigambwe ibiri ifite izina marumvise yuko hari imigambwe ngaha ngo yango kajya kantu ngo rijya barangurisa n'ibyiwanje ngo rijya zina ngo ribigomba gusa n'ibyiwanje umva hama hari injyane ugasanga abanyepolitike by'ukuri nta kintu na kimwe bakora afasha ku gihugu ahubwo bama mu njyane z'amazina bama mu njyane z'ibicapo icapo ni cyo gikuru icyo si cyo kiguru kugira igihugu gitere imbere by'ukuri abanyepolitike hari igihe umuntu ashaka kwicara uruhande rumwe atwibanda by'ukuri ati mu bindi bihugu politiki kinywa nk'uko mu Burundi wacu bigenda by'ukuri abanyepolitike ni leta ibi byose byitwa ngo nyakuri itwa ni leta bigira umunyagihugu muto yabigira kandi sabanye politiki bo babyishiriraho no kuvuga yuko umugambo wemeze uwishije kwizina uko utwa mu bushikira nganje uwo mushikira nganje ko wemeza tugende ukorane nanaka kandi babona yuko uwo muntu atatuye umugambwe sikuri murabona yuko ni leta ngo mangaruka kuri leta
ariko ibibazo ibibazo byavuye mu mugambwe hagati
ibatubaza mu mugambwe hagati mugabo leta iri hajya kugira ishobore kuregera na fa regulation leta ije hagati kugira ije hagati mu madini bakavuga ngo wowe vaho mbega kuri kija muri bimwe ibindi kabivamwo
hadi
cyo ni bikwiye kuvuga ati ubutungane bugakora nkuko twabivuze ariko ubwo butungane bumaze guhesha ubwo bushikanganje bibijejwe bukamara bugahesha bukihorera urumva yuko ama abanyapolitiki nabo baci bashakira bakaryana kujya ku intare rero
hatagira
leta igahagarara hagati kugira ishobore gutandukanya abo bantu bakareka ibikwiye ikidakwiye ikizira n'ikizira leta nibikwiye gushira ibintu ku murongo
mu kanya turaha ijambo na irakoze agira icavuze kuri ico kibazo c'indyane mu migambwe ariko imbere yaho ikaduha ijambo Floribert Muraho Floribert
Muraho murakoze ku migambo
yego me muri hega Floribert
yewe ndi mu ntara ya Karusi muri komine Gitaramuka
Karusi akandi kazi nakabaye ninde
niyo nkuru Floribert
niyo nkuru duga ku ijambo kibazo cy'imbere turiko tuvuga ku ruhara rw'ugwaruka ika ikintu ugwaruka gukize ku banyapolitike duga ku ijambo
nukuri twebwe ngwaruka na defanze ndugwaruka kuko ndangije amashuri
yego
ariko nta kazi jewe mbona nuba naragiye ku ishuri ngiyumvira yuko leta izoduha akazi akazi kazova muri twebwe nukuvuga akazi kavuye muri twebwe nuko umuntu ashobora kuzinuka kwigara ugasanga iryo rigara urimaze ko amasaha 28 kuri 28 hama atana kimwe bavuze gukora mu gitondo banzu ubwo gwaruka abo banyepolitike banza baduhendera kubera watinutse kwirigara nta nikimwe kimwe winjije ukirigwaho abanyepolitike usanga kumbi inzara yakwikenga kwirigara atana kimwe urimo urahakura akakubwira amajambo kacu twagwa nayo hanyuma mu nyuma kaza gusanga wahenda icyo twebwe kugwaruka twebwe dushobora gushikiriza nuko abo banyepolitike bagiye kuza tuzoshobora kuronka amatora nuko ariho wese yoza adufavuriza natwe akaduzanira inyungu zacu natwe tugwaruka dusanzwe turi mu byo bise ubwo bukene nuko hanyuma bimaze kugenda nkuko ubwo gwaruka niyo nkingi y'iterambere mu bisanzwe ikintu cyo kubaka gihera kugwaruka ugwaruka imaze kuba inkingi y'iterambere ni twebwe nyine twibakira umutekano ni kuvuga ku bijyanye n'iyo side mwamuriko twebwe kugwaruka turabona yuko umunyepolitike wese azoza aducisha mu kugwaruka twebwe ibyo ntituzobimwemerera ahubwo tuzokubaka igihugu cyacu cyatwibarutse kubera barimo baducanisha mu kugwaruka udasanga bitugoye cyane n'aya matora n'usaba ugwaruka kwigenza neza nujyane nyabahururu kuko igihugu ni cyacu tudacubatse nta muntu n'umwe wundi azuza kucyubakira kandi igihugu gihera mu ntango gihera mu cyo kugaruka
Floribert murakoze impanuro mutanze ni impanuro zatanzwe na ahanini n'abashinganye turi kumwe ariko mu kanya ndabaha ijambo bagira icyo bavuze reka duhe n'ijambo kandi undi muri wanyi turi kumwe Theogene muriwe neza muri hega Theogene ni Kigali akandi kazi nakawe ninde duga ku ijambo duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro cyo tuvuga ku ruhara rw'ugwaruka n'ikintu urwaruka rwiteze mu banyapolitike imigambi bose abanyapolitike ko bashira imbere niye duga ku ijambo
duko rero urubyiruko buriya muri politike yo rusa nk'ibikoresho by'abanyapolitike kuko ubundi ntabwo bikunze kugaragara ko urubyiruko rushyirwa no mu myanya ya politike uretse gukoreshwa n'abanyapolitike icyo navuga ni uko urubyiruko rwakwirinda cyane kuba ibikoresho by'abanyapolitike kubera ko n'ubundi ari abapolitike baba bari ku butegetsi ari abapolitike bari hanze barukoresha kugira ngo bo bunguke ariko kenshi nta n'inyungu mu rubyiruko rugira mu bikoresho mu mikorere y'abanyapolitike aba nabo barukoresha uretse kurusuka gusa
murakoze Théogène kuri izo mpanuro reka duhe ijambo irakoze Arno agira cyavuze impanuro mutanze n'impanuro abashaka nayo twatumiye bamye bashikiriza ariko nashaka kandi irakoze Arno muvuge no kunyane zama mu banyapolitike aho usanga imigambwe imwo imice myinshi duga ku ijambo mu kanya gato ndabona kanya kariho karihuta
murakoze cyane kangere ko nyarutsa imigambwe burya igizwe n'abantu aharuntu ari abantu ha mu runtu runtu rero hari gihe usanga iyo muri mwishimwe mudasimwe rimwe bigasika mugaha ntimuhuze ku kibazo kiba cadutse cyangwa ugasanga inyungu rimwe kamurahanira muraziguhaniye rero mu Burundi hari abantu bamwe batashobora kwirengera ugasanga bashwanye ugasanga n'umugambwe urashitsemo kabiri kubera abantu batashoboye ku ico kibazo cashitse kukibona kumwe bagatore nyishu kumwe ibyo nabyo birava kandi ku nyifato y'abagambwe batababona aho murabye iterambere ry'igihugu iterambere ry'umugambwe ugasanga bamwe barionjoreye canke hari abibaza yuko ati jewe ntashikirije ikintu ngo cumvigwe ndagiye rero ibyo nimwe navuga ko twateretsa guhindura ingendo kavuga ati tugiye mu mugambwe tugiye kubaka igihugu tugiye gutanga ibyiyumviro byofasha igihugu ibyo rero imigambwe kubwisanzuye ahanini bavuga ngo leta irabwira mu ruhara jesiko ndabibona kuko nibaza ko biva ku ngorane ziba ziri muri uwo mugambwe usanga abantu batumvikanye ugasanga ikibazo ntibagishoboye gutonyesha uko umwe ugasanga hashitsemo amashabira hama biravana kandi n'agasuzuguro usanga kashobora kuvuka mu mugambwe kaba abantu bamwe bagakengera ugasanga ari nshatse kuvuga ibyo bya conflit de generation ukavuga ati jewe ntagize iki sinogikora cyangwa twe nitwe dushoboye ugasanga haravuyeho umwikekano n'umugambwe urasambutse
mu kanya gatoya cyane rwose Arno akamu motera nyapolitike akamu motera ugaruka nakahe nk'umuntu utumwe ntumenze
abanyapolitike n'abahemeza yuko ibyo bagira byose bwo kwibuka ko aba ari ababyeyi umubyeyi yari kategura ibintu arabi neza y'ibibondo byiwe akarabi neza ija kure idoshika kure adicho gituma n'abanyapolitiko twahimiriza mu migambi yose bagira yuko buka bashira imbere ineza ya bose bakareka no gutumira mu ndoka mu byo kwegera ugaruka rago no rutumira kwama gumbiriza uwo wese azarubarira ibintu byiza byubaka bakareka gutubuntu bakareka bakama bashira imbere ineza ya bose ineza ya
umuntu amasegonda murakoze amasegonda 45 Lionel akamutera abanyapolitiki akamutera gwaruka naba kwisaha amasegonda make
ego aka je kwa mbere na mbere kuri aka kagira umumpaye reka nagira ntangure kwanza icambere na mbere ngire semi yoyo ikwategura amatora byukuri igihagararire ibyo bere nkumara bitse byukuri mwiza kuko amatora ashobora kubagenda neza bigapfira muri semi kubera ubugabo n'ubuntu umuntu ataba yahagarariye
ego me
kabiri nagira mbwire abanyepolitike byukuri aya majambo ntabara majambo avuga kuguruka gusa kuguruka gusa
ndabona kandi kagiye Lionel nzosubira kubatera kamo kugira ngo tuyage ndagushimiye cyane rwose Lionel ndayizeye ndagushimiye nawe Arno yakoze ku kanya mwese mwatoye kugira ngo tuganire ndashimiye ingenieur Patrick yadufashije mu nyabwiziyuma tukaba dushimiye kandi na Facile yadufashe kugiranya ikiganiro turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye kamo bagashiriza ibyumviro n'ibibazo byabo turabashimiye inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mirewe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.